Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza bavandimwe nshuti za Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Iyi ni gahunda tubagezaho kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 99.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Amaze kumufata abasosi bagwana inzukanye n'abagenzi be nyene bagenda bamucumitanye n'ibi nawe arabagumya amugumya mu izose. Bandukanye nabo baramuhohoshora nyine ashaka mu mwaka bamukubitaza ngo nibi ariko barica. Basangabije mugenzi wabo.
Uwo ni umuturanyi w'umuntu watewe n'ijuro hakicwa ku mutumba wa Rambo muri komine y'intara ya Kirundo mu majyaruguru ashyirwa iburasirazuba bw'u Burundi. Arasobanura uko byagenze. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya ku buryo burambuye kuri aya makuru yerekeye u Burundi. Abantu babiri baraye baguye mu gitero cy'amabandi ku muhanda wo ku mutumba wa Rambo muri komine n'intara ya Kirundo. Abaturage bo ku mutumba wa Rambo bavuga ko abo bajura bari bitwaje imipanga basahuye n'amaduka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Kumuhana wacishahayo Ezekieli niyo haraye hatewe. Umuvukanyi wiwe babana hafi niwe yavyutse ubwa mbere kumutabariza. Amenyesha ko yashoboye kubona uwo mugwi w'abasuma. Avuga ko uwinjiye mu nzu ubwa mbere muri abo basuma yaciye yitaba Imana, agasigura ko yishwe na bagenzi be abazi ko bamukuye ko uwo baje gutera.
Ni ubusuma bw'abantu nyine bitwaje ibirwanisho by'ibipanga baze mu ijoro gutera abantu kugira basahure ibintu batunze mu nzu. Baje mu masaha 8 y'ijoro batera nyene kumuhana nyene wabo tubana baramuguruza amanyene bamutse kumuguruza nyene baramutera nabo arabivuna. Bagenzi baragariza kugira ngo bamwe ku mubiri wamaze gufata. Hanyuma niho bakubita mucumite mu gihe basanga bacumise mugenzi wabo. Mu gisuma cyane usa kirapfa. No mune wacu nyine bamuzibwe imbuga itaba mu nda maranda no bari kwa muganga nabo sikumwe uri bugende.
Yafashe uwinjiye.
Eh yafashe uwinjiye. Amaze kumufata abasosi bagwana inzukanye n'abagenzi nyine bagenda bamucumita nyine bari na warabagumya nyine amugumya mu izose. Bandukanye nabo baramuhohoshora nyine ashaka mu mwaka bamukubitaza ngo nibi ariko barica. Basangabije mugenzi wabo.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rambo bavuga ko abo basuma babanje guca no kwiba mu yindi mihana.
Bivye amakiyosi kabiri baca baragenda ku muhungu witwa Ezekieli, bobo no kumwica bahatswe kumwica. Bo niho twace dusanga ikiziga cy'umusuma ahantu yapfiriye. Ezekieli bamaze kumutwara kwa muganga. Burya bace bagenda ku mugabo witwa Jean Baptiste w'ikimuga Ashona, nawe acaratera induru baca barahurura kandi bavuye kwa Ezekieli.
N'ubu nyene baje kutanya ngaho kwa mende wacu nyene bavuye mu yandi mazi nyene y'ahandi hantu. Barafise n'amatonga nyene bamwe bayafashe yavuye mu zindi nzu z'abandi bantu.
Ubwo busuma buturuka ku nzara canke ku ngeso. Uwo mukenyezi wo ku mutumba wa Rambo ni kwa bibona.
Beshi biba kubera inzara nyinshi nyene ubu ari abarara batariye n'ukuri. Hari abo usanga ari ingeso n'abashi bibira inzara. Yego n'ukuri twagowe. Yego twashaka bo dufasha mugabo ariko mugabo ntawe ufasha bose. Mugabo nk'abo basuma nyene nk'umuntu abafashe bakabahana. Kuki Imana ukamufata.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rambo bavuga ko bitoborohera bonyene gutuza ubusuma buriko buravugwa ku mutumba wabo.
Si vyuno munsi biramaze iminsi myinshi kuko harageze yaho batubwira ko twirarira. Kuko abasuma nk'ubu babomoye ngaha nta mihana itanu basimba basubiye bakabomora iyindi, nta yindi mihana itanu n'ubundi basimba bongera bakabomora iyindi. Si abasuma gusa ni nk'umugwi urarenze. Twosaba inzego n'abajejwe umutekano ko bodufasha kurarira.
Abajejwe umutekano gusa niko bogerageza kugira abaje bacungera nyene bakaza bagira amapatrouille kugira ngo bacungere ibyo bisumanye kugira ngo tube ko tutozaga twagira ingorane.
Ayo makuru twayatororokanije imbere y'umutaga ku muhingamo twahavuye turonka inkuru imenyesha ko n'uwari yakomeretse yitavye Imana. Ezekieli Cishahayo ari nawe yatewe yacikaniye mu bitaro vyo mu Kirundo aho yari karavurirwa. Ayo makuru yemezwa n'umukuru w'umutumba wa Rambo ari nawe mustanteri wa komine Kirundo yaturungitseko kugira tumubaze ivyara bibaye uko vyagenze. Uwo mutware avuga ko yashitse kumuhana watewe akimenya ivyabaye. Amenyesha ko uwo musuma yapfuye yamenyekanye akabaturuka ku mutumba arongoye mu gacimbiri ka kare. Igipolisi cahashitse kugira gitangure amatohoza. Umukuru w'umutumba Rambo amenyesha ko hari waramaze gufatwa kumva z'amatohoza ariko akavuga ko aya motohoza abandanya mu ntumbero yo kumenya abari bari kumwe n'uwo musuma yaraye apfuye mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Jean Bosco kuri iyi nkuru. Tuve mu Kirundo noneho tujye mu ntara ya Bururi, aho abanyeshuri n'abarezi bo ku ishuri shingiro riri muri komine Rutovu aho mu ntara ya Bururi bahiye ubwoba ni nyuma yaho abantu bitwaje imipanga batereye iryo shuri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse adufitiye iyi nkuru.
Imirimo ntiyarangowe uko yahora kushira shingiro ryo kubikirari muri zone Muzenga ku mutumba Munyinya. Kuno wa mbere abanyeshuri bategerezwa gukora ikibazo cihiganwa gitogwa rwego rw'intara. Mu gihe ico kibazo cari gutangura igice cisaha imwe n'igice za gatondo ushige cisaha zine cari bwatangure gukogwa. Abanyeshuri n'abigisha twavuganye batubwiye ko batekewe n'ubwoba kuri igitero cakozwe kuri iryo shure ku munsi wa gatanu. Irankeje Vianne n'umunyeshuri wa mwaka wa kabiri.
Ndabufise ubwoba bubiri wanje ndabufise ko bagaruka gutera.
Usabiki nwa naba yobozi kugira mkua wabu gai buhera?
Kwa tumuteka hapa kuhishu, kwa mabocha buhera.
Kuri wewe haju muteka no bisobanuriki?
Haja wangu weshi, baba kuru.
Icho gitero chatumye imitima y'abarezi n'abarego ku iryo shure batekirwa n'ubwoba cabaye ku munsi wa gatanu gikogwa n'abatwa nkuko amakuru dukura kuri iryo shure abivuga. Abakora ico gitero bahereye umwaka wa kabiri. Nyandwi Ribere niwe ariko arigisha muri iryo shure.
Igihe c'isaha zitanu n'inusu twabanje kubona abakobwa bari abakobwa batanu barazunguruka ishuri. Hanyuma rero baraza kumwarugariza babaza ikibagenza nti namake bavuga bati ngo nta na kimwe ndi sivyoroshe nje mbare abanyeshuri ntisohoka ababishoboye muce mu idirisha n'abandi bigisha twari kumwe barabakurikiranye barabonye yuko bari kumwe n'indi misore. Icyo twabonye cyagaragaye n'abigisha bagenzi bacu bari twarakibonye si nkuru mbare yani impanga barayibonye ishika 45 ngo barakeka kiza agira n'imimenyerezo baciye baca no kuri cimetière baramumura imisaraba imvaza bitavye Imana.
Irankeje Vianne na Muhimpundu Diane ni bamwe abanyeshuri bakubiswe twavuganye.
Ubu bakubiswe?
Eh.
Bakubiswe he?
Mu masiko.
Bakubise iki?
Umusara. Bawurandiye ku kaburiya mu bacu babonera ngaha.
Bavuze ngo ni wa musara wa nyina wandere ngo reka tukwereke. Bashe bankubita aha andiko ndiruka. Bacira baguma batwiruka ko haca haza abandi rero hamwe mu tumwe twafashe vuga aho ari kajya mu yambira yarafize igipanga duje turiruka.
Amakuru twawe nababibonye avuga ko bakoze ico gitero barenga 50 kandi ko bari hagati y'imyaka 14 na 25. Manyirambo na Manase n'umuyobozi w'ishuri shingiro ryo kubikirari avuga ko atari ubwa mbere iryo shuri arongoye ritegwa.
Kare vyahora biba tukiyumvira tutingira ngo n'ububisha kuko baraca nkaho bagatera amabuye abana bagakubitira abana ku ishuri tukagerageza tukababuza abana bakabona ko bashigikiwe mugabo buhoho abana barafise ubwoba bwinshi cyane. Mugabo idawe ku munsi wa gatanu ararengeje urugero twavyakiriye nabi cyane kuko hageze aho bagomba no gutema abigisha gutema abanyeshuri.
Abo batwa nta bana bigeze guca ngaha byifashe gute?
Nka bose baraciye ngaha bagatangura kwiga bagaca baheba katuma amakomite inshingwashure ikagenda ikabagarukana. Mugabo ntibamara umwanya munini iyo bagaca basubira bagaheba.
Bigeze ko urabura bazaga gutumba mu mutekano?
Yego cyane cyane benshi ni muri bo abo batwa.
Igipolisi nticashoboye gufata abakoze ico gitero kuko birutse baragisiga nkuko abakuru twakuye abivuga. Abigisha bo kuri iryo shure bafise amakenga yuko bohava basubira gutegwa. Kuri uyu wa mbere bavuze ko bahagaritse imirimo gushika baronse abacungera umutekano. Ndabama Alexi.
Ku bw'abarimu turafise ubwoba cyane ku buryo n'ubu murabona ko mwasanze ibibazo bitariko birakoreshwa. Ibibazo turabitangura saa moya n'inusu ariko urabona ko ari saa yine ata kibazo cakozwe ku buryo twasavye ko tudasubira mu ishuri hatabajije umutekano bariho. N'ubu mubona ko dufise ibibazo mu ntoki twavuze yuko tuza kwikoresha abantu baduhagarikiye.
Mu gishingo c'abajeje umutekano haciye haza abanyagihugu bahurikiye mu makomite y'umutekano ku mitumba. Kuri iryo shuri twe twashoboye kubona abarenga 21. Abo nabo nawe ko bacungera umutekano basaba ko hoza abajeje umutekano nyezina. Ni Ntunze Silvestre arimo ikomite y'umutekano
imipanga turazi aho yagejeje uburundi none wumva bamaze gushika ku ishuri tukoreka kugira ubwoba gute yabari bafise inkoni byari kumvikana na imipanga natwe twaje tujeje umutekano twazanye inkoni none abaje bazanye imipanga na batarusha bafise gushika ku ishuri wewe wumva bidateye ubwoba dusaba abajeje umutekano ko bodo bagahagarikira abo bana abatware nabo bakaza kugira bakaza gukogira ishina bagatohoza
musenyeri wa komine Rutovu Jean d'Etoile ko amenyesha ko jeho bukera aje umutekano wazo bamaze gushika ku iryo shure shingiro kandi yabwije urya Amerika yuko ku munsi wa gatatu no kuvuga hijya yejo azoja kugisha inama ku mutumba wa Munyinya muri komine Rutovu mu ntara bururi Fidelite ishatse urya Amerika
Fidelite ndagushimiye kuri iyi nkuru ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 amakuru yacu arakomeje
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ataka mundu ngikirije kundi mirongo
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo baziri nihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda komisiyo ishinzwe kumenya ukuri mu Burundi yafatanije n'umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge yatangiye kuri uyu wa mbere gutaburura ibisigazwa by'abantu bishwe mu ntambara mu Burundi bagashyingurwa mu mva rusange ni igikorwa cyatangiriye mu ntara ya Mwaro umunyamakuru Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka hadufite inkuru irambuye
Inyuma ibiro vya zone Makamba ya komine Rusaka ku mutumba Gasenyi niho hatanguriye ico gikorwa co kuzura ibisigarira vy'abantu bahahambwe mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu Burundi mustandere wa komine Rusaka niwe yakiriye abaje gukora ico gikorwa umufasoni Bernardine Nduwimana yamenyesheje ko intambwe abarundi bamenye ukuri ku vyabashikiye yasabye ku ico gikorwa coshika kwihangiro abarundi bakamenya ukuri
abahari rero murabona ko benshi ntibari bwavuke naba batama mubona ngaha icyo gihe bari bakiri bato mutumenyeshe rero muturonderere tumenye neza atari twumva ngo umwe aje harya mu muhana akabwigwa nabi wabati canke mu nkuru canke mwirigara ngo byagenze kunuko turakeneye kumenya ido nido ingene abacu bishwe icyo byavuye ko tubimenye hanyuma mbere twongera tunabasaba nuko mwona dufasha nitwamara kubaronka tukabahambana iteka dukoresheje imigirwa ya kirundi nkuko umurundi wese yitabye imana ashingurwa
abari bishikiye ku mutumba Musenyi kuraba ingene cyo gikorwa gitangura hari ngo bavuga ko babo bishwe mu gihe mu 1972 ari bahambwe mu kivunga sinzi nkawe Leonidasi wo ku mutumba Nyamugari wa zone na komine Rusaka avuga ko samuvyara ariho yahambwe agasaba kukuri koja habona
icyo gihe byabarewe babona kubidonagura twe duhara tuti bwa gutegetse bubi ntiduhara ko icyo gituma twe tumaze kumva amagufa ari ngabyimbyo bitwagiranye na bene wacu twabonye ko gutegetse bubi bwakoze bibintu
yego kiraba icyo gikorwa cyakiriye gute
twacekere neza cyane kuko twashimye ko biyumviriye ko umuntu ari umuntu bo bashingwa n'iteka mugabo naho bo bashingwa mu kibanza kimwe kibanza cy'iteka mugabo twe twishimye cyane mu gukabisa kuri gukora neza kandi gukora ibintu byiza cyane byari binyege bikanyiguruka umuntu agahari wundi cyazi ko cyaba cyarabaye umva mugenza ukamuhari uziti ndamuhari kuri byabaye kandi uharira si ubona abona bagize ibiharimo bapfuye hari abakiri hatacyo baba kimaze
uwo mugabo cyo kimwe n'ababuze bifuza ko boshumbushwa kuko wishwe yacanyagwa n'utwiwe urukomba amazi umuryango ugasigara wifumbereje abantu benshi bibajije igituma icyo gikuko cyatanguriye mu ntara ya Mwaro. Umunyamabanga mukuru w'umugusevere ujeje kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi atanga inyishu kuri icyo kibazo. Umufaso ni Kroti Daniragira avuga ko bari baravyemereye abanyamwaro mu kwezi kwa mbere uno mwaka igihahi bwasenyi hari hibonekeje ibimenyetso byerekana ko hari bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga.
Muribuka mu minsi heze mu kwezi guheze mbere twari twishikiye hano turavyibonera dusiga twemereye abene gihugu kuko bavyifuza cyane ko tuzoca tugerageza tukitegura kugira ngo tuzanane n'abahinga babimenyereye kugerageza kuzura ibisigarira bya bene wacu kugira ngo dushobore kubihamba niteka hanyuma dushobore no kushishikara rero kurondera ukuri kw'ibyabaye ingene abo bantu bagandaguwe cyatumye bagandagugwa babagandaguye.
Inyuma ya Mwaro icyo gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bazimanganirijwe ubuzima mu makumi igihugu caciyemwo kizobandaniriza no mu zindi ntara havugwa ibinogo byahamwemwo abantu mu kivunga nk'uko uwo mutegetsi wo mu murwi Severe abivuga. Umugwi Severe uri gukora icyo gikorwa ubifashijwemwo n'umuryango utabana imbabare ku isi Seyseri ufise icicaro mu gihugu c'Ubusuwise. Umufasoni muganga Tania de la Barde aturuka mu gihugu c'Ubufaransa niba arongoye icyo gikorwa. Biragoye kumenya igitigiri c'amagufa y'abantu amaze kuzurwa kuko ari igikorwa kibera mu ibanga. Mu mugi Severe no mu muryango utabara imbabare ku isi Seyseri bashikiriza ko bazogira icyo babwiye Abarundi n'amakungu ibikorwa birangiye. Mu ntara Mwaro Evariste Nzikubanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze. Kuva ku itariki ya 16 kugeza ku ya 19 y'uku kwezi kwa kabiri, umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa yatumiye Abarundi ku nshuro ya gatatu abitabiriye ibyo biganiro barimo abayoboye Uburundi, umuhuza w'Abarundi, abahagarariye amashyaka imbere y'amategeko n'abandi banyapolitiki. Uyu munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Isanga yatumiye Bwana Richard Ciramunda, umuyobozi wa Radio Bujumbura News, na Ildefonse Rugema uba mu Bwongereza akaba ariko akurikiranira hafi ibya politiki y'u Burundi. Baravuga uko bakiriye ibyavuye muri ibyo biganiro byahuje Abarundi. Tubanze twumve Richard Ciramunda.
Jewe ku bwanje ivyabereye yarusha muri imisi iheze iyi session two kwita session ya kane vyagenze neza cyane kuko cabaye nk'igihute caturitse kuko kuva aho ingorane z'u Burundi zitanguye ku mu gisata cha politique zitwari bwamenye neza na neza icumwe n'uwundi yiyumvira. Mu mwanya rero imigambwe yose, mu mwanya rero abavuga yuko bariko barahangana na leta y'u Burundi cyangwa n'imigambwe igize leta y'u Burundi yashikirije ibyo biyumvira by'ukuri, niho twaciye tubona ukuri uko ariko kubanye politike bamwe bamwe. Twabyarabonetse yuko abantu bahurikiye cyane cyane mu cyo twakwita Sinared bari barongowe na Minani bamenyesheje yuko iryo vuruma ryose iyo nduru yose bateye mu myaka ibiri iheze kwari gusaba yuko bashyiraho leta ya transition binjiremo nabo nyene baronke ibibanza babashe gutwara igihugu. Urumva rero ko tugarutse kuri bimwe byo muri 1995-1994 aho bimwe bita amagabura nyama. Ibyo rero ni ibintu tutari tuzi neza ingene byinyegeje vyaraserutse. Ni igikorwa gikomeye cyane umuhuza Mkapa yagize kugira akoreshe ugwenge bibashe gusokoroka. Rero kuri jewe no kuri iyo session ya kane yabaye session nziza cyane kuko twaramenye ukuri uko ariko twaramenye kandi nkumbure no kubabara twarababaye kuko ntitware tuzi yuko abantu baza barapfa abafuye mu myerekano, abapfa bafungwa, bakubitwa, bicwa, batotezwa, bangazwa. Twari tuzi yuko ivyo vyose ari kubera gusa ibibanza bibiri cyangwa bitatu muri leta bifuza kujamo.
Ego reka tubaze n'umushyira ntahe Idefonse Rugema nawe nyene yarakwirikiranye iyo mishikirano ivyashikirijwe ngaho mwabivyakiriye gute Idefonse Rugema?
Ego jewe ntado nido novuga kuko narabikurikiranye ariko muri rusangi nabifashe nk'ibiganiro nyene bishaka kuba kugira Abarundi turabiko tworonka gahengwe kugira turonka amahoro ariko rero imbere yuko tuja muri ibyo byuko zinge nibiganiro byagenze na twagomba turabe neza yuko turabe neza yuko ibyo biganiro bigamije byukuri kuronderera amahoro igihugu cacu kuronderera amahoro abanyagihugu kuko turavye ibintu bamwe ariko barafundika uno munsi barafundika kimwe jo kigapfa ugasanga twama muri ivyo ugasanga rero abanyagihugu aho bari cyane cyane nk'abagore mu ngiro ugasanga nta cizere na gito kiriho gituma babona yuko kuva muri ubwo buhungiro ari bya vuba aha rero tukabona yuko nibyo biganiro murumva yuko ibintu twamye tunegura kuva kera ni ibintu twamye tunegura kuko ibi biganiro byo kugarukana amahoro mu Burundi ntitubona igituma ibi biganiro bigirwa n'abanyamahanga biba ari uko duhagarariwe n'abanyamahanga kandi natwe abarundi babatwara canke abagwanya leta bose ukamenga babibona ibisanzwe
Idefense mwashikije ikibazo gihambaye cyane rwose eka muvuze ko abarundi cyane cyane abanyapolitiki bakwiye kwikura mu menyo y'abatwenzi eka na Richard mwavuze ivyashikije ko mwabonye ko byarimeze nk'amagabura nyama ibintu byibutsa 95 94 ikintu kubganye cokorwa Richard kugira ngo abo banyapolitiki bose ku mpande zose bikebuke bareke kubandanya bihamenyo y'abatwenzi nk'uko Idefense Rugema abivuze icokorwa n'iki yavuze n'ikibazo cy'ukumengo bumva ko ari bisanzwe kugira ngo ibyo biganiro byame bikoreshwa n'abanyamahanga nk'ukumengo mu Barundi ntabashya ntahe bari ikintu cyokorwa n'iki bisha
ivyo Idefense Rugema avuze nk'umushinga ntahe na kare asanzwe ari umushinga ntahe no muntu tusanzwe tuyagatuje nanye afise ivyumviro bishemeye icyo yavuze gikomeye cyane kandi nanje nshigikiye nicerekeye ivyo bintu byo kwama twirukira abanyamahanga ngo nibo baza kuduhuza iyo dufise amatati je nagira nibutse abarundi nabariko baratwumviriza yuko ni rya rusha ya mbere cyenda bona umengo nayo nyene nta mahoro yatuzaniye none ko twicaye hafi imyaka ibiri naho nyene hama amahoro ntagaruke ko twaciye dusubira muri bijya nyene ikindi naco nuko ama twiyumvira yuko mbega abo banyamahanga barakunda uburundi kudusomba yaba nitwebwe twaye dukwiye kwicara tukiyumvira ikibazo cingorane zacu turinze tuzana abanyamahanga mu bibazo byacu nuko tuba dushaka kubasaba badufashe ivyo tugabura badufashe kugira inguvu kugira dushobore kubakoresha kugira ingambo yindi ariyo leta ihari ubu mu Bujumbura iro icune igerageze kugira ivyirekura uzanye umunyamahanga no kugira abagufashije gusa kugira uzoronke ibibanza muri leta nta rukundo rw'igihugu ruhare nico nayo nagira nsabe nkuko mubisabye abanyepolitike bacu bari bakuriye guheba bakavavanura niyo ngeso yo gushira inda zabo imbere yo gushira inyungu zabo imbere kuko nivyo vyama bituma imyaka yose kuva mu myaka ya 50 60 kuno munsi twama turi muri izo njyane zitumwa n'abanyepolitike bashira imbere inyungu zabo
mushyanahe Idefense Rugema kubwaye mukane gatoye cyane gose ikintu mubona covana abanyapolitike cyangwa abarundi muri iyo nyifato isa nidashemeye umushyanahe Richard ikanawe nyine waneguye inzira nziza yobiye
ngome mwakoze kumbaza ico kibazo kuko ibi bintu twama twabishikije rimwe rimwe murabona muri iki gihe bisa nuko abarundi twabuze umuti w'ingorane zacu kandi nkuko umushingana y'ikiramura bivuze izi ngorane tuzimazemo imyaka 50 nibyo ahubwo rero ikintu kigoye nuko kandi twama twirengagiza nuko twama tugomba gutora inyishu ku ngorane tugezeho ubwo nyene mugabo ingorane zagiye ziraba mugabo tukazifukafuka nitugombe kuzitorera inyishu hakiri kare ibi rero biriko birashika ubuntu bibatangaze no muntu waruzaheze kuva intwaro y'ubwami itembagajwe ivyo bintu niko byagiye biragenda
reka ariko ico kibazo turakigaruka ko nagashaka duhe ijambo abanyuma ni radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eugene mwiriwe neza Jene maratumba.
Halo.
Muri hehe?
Ningamu kisikara cha Bujumbura.
Murafisi kibaza, murafisi chimviro, unyarute?
Ego. Ndara mukijua tumire, ndetse n'abarundi bose, iyo bari mu Burundi no mu makungu, ntibagiye mu nzi bene wacu bari mu buhungiro, ndabakangurira no gutahuka bagatubaka igihugu cy'u Burundi. Hanyuma nanjye ikibazo nagomba mbaze uyu nyine aheje kuvuga yuko intwaro ihari ubu unye ari y'umugambwe umwe, nagomba ndabaze yuko Iplona, FNR, Iplona na Midra Barundi kubo batari muri leta, mbega ko bari muri leta, mbega ni CNDD-FDD cyanke, kuko iyo migambwe nayo iri muri leta. Ikigira kabiri ni kubera iki bihutira kuvuga cyane yuko umugambwe ari wowe bakumbure wowe twatwaza igikenye kumbure ari wowe wabigize ku butegetsi, kandi tuzi yuko neza mu gihe cy'amatora abanyepolitiki babona yuko badashoboye kuba botsinda amatora, bacabahunga bakigira kuva ngo amatora ngo ntituyemeye cyangwa ngo amatora yibwe. Izo zose ni ingendo mbi z'abanyepolitike baba bonyine ubwabo bashaka inyungu zabo ubwabo, inyungu zabo bwite, atanyungu za bene gihugu n'igihugu baba bafite. Hanyuma akandi nako kiganiro byo kubigugu ikizozana ituze nga mu Burundi, nuko umunyepolitike wese azoza ari umunyepolitike afitiye umutima w'ukunda igihugu, afite umutima w'ukunda umwene gihugu. Urabona igituma njewe ndiko ndaraba ibiganiro biba kuba nimwe narashimye, ibindi naho naragaye ukongere zatumiwe ndavye uko byatumiwe n'ababitumiwemo.
Yego me.
Ndiko ndaraba ababitumiwemo hari abantu bamwe usanga bagizwe amabi akomakomeye na cyane cyane bakoze ngamu cy'u Burundi, usanga bagizwe n'ubutungane, ugasanga abarafite akamaro kanini mu byo boterereye ntibabatumiye. Urabye nk'amashyirahamwe adare n'izica za politike ntibayatumiye, ugasanga abakenyezi ntibabatumiye, ugasanga ndetse ugaruka ntibarutumiye.
Reka tuhe akanya abashyirahamwe bagira icyo bakivuze ko mwabaje ikibazo umushyirahamwe Defenseur Rwema, reka akwishyire mu kanya gatoya cyane rwose Defenseur, nko mu munota umwe gusa yabaje ikintu yindi migambwe yoba iri muri leta ariko irakora, akaba yabaje n'icyo kibazo cyo gutwaza igikene mu kanya gatoya cyane rwose tugakwijambo.
Ego me, twagira twibutse abarundi ngira bamwe cyane cyane abari hagati mu gihugu canke abatwara boba bariko barirengagiza, nibabone neza yuko igihugu muri iki gihe ku ntwaro zose zabaye murazi yuko hagiye haraba ingorane abantu bagahunga, abantu bakicwa, abantu bagira gute, urumva n'ubu nivyo biriko birasubira. Ariko rero ubuhoho n'ubwa mbere tubona abarundi isinze abarundi barenga 300,000 bari hanze y'igihugu, hanyuma bakaba bahunze kubera batumwe n'uko badafise umutekano mu gihugu. Uwo mutekano wabuze kubera iki? Ni kubera bamwe bo baba batashimye yuko umukuru w'igihugu yitoza ubwira gatatu manda ya gatatu. Icyo rero mu ncamake twovuga ati kutemera manda ya gatatu ni cyari kibazo cyotegezwa gutuma umurundi ahunga canke atava mu mahohero canke agira gute. Ubu rero twibaza yuko leta ariyo yonyine yovuga ati abarundi bari hanze mu gihugu nibagaruke berekane neza ingene umutekano wabo ubo buronka, ingene abo banyepolitike bagarutse mu gihugu ingene bubandanya kwiyamamaza nkuko iyindi migambi iri hagati mu gihugu ibikora.
Mu kanya gato namwe rishare nagira mbwire icyo muvuze kuvyashikirije na Eugene mu kanya gato umuntu umwe.
Jewe nashaka mvuga cyane ku batumiwe iyarusha yavuze ati abajene n'abagore ntibatumiwe, nivyo icyo kintu kirababaje. Sinzi ingene umuhuza yari yashatse kuvyiyumvira mugabo nta bagore benshi twabonyeyo, abajene bari basanzwe batumirwa ntibaje. Ivyerekeye societe civile nayo kenshi na kenshi ntibibabi bikenewe ko nabo babatumira kuko nta politike, nta mukino wa politike bakine, ahubwo n'abarorerezi mugabo naho nyene abarorerezi barakenerwa kugira bamenye bazomenyeshe abanyagihugu ibiriko ivyavuzwe n'ibiriko birabera bakaba abatemwa pour l'histoire. Rero uyo mukino
ingene umuhuza ya ukinye nkumbure yashatse nkuko nabivuze mu ntango yashatse yuko abanyepolitike basokorora vyukuri ivyumviro bari bafise ku mutima bikaja kumugaragaro agaca aronka ico yoshikiriza aba inama y'abakuru b'ibihugu izoba mu kwezi kuza.
Cyari gice ikiganiro muri isanga twabagejejeho uyu munsi, hakanda akaba ariho dusoreje n'ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha. Chimie Engineer Bill Barber ku buhanga bw'ibyuma na Daniel Brown wadufashe gushyiramo ibiganiro no kubibagezaho. Ku buhanga kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbashimiye mwese ko mwateze amatwi, mbararikira kandi n'amakuru yo hirya no hino ku isi isamuye n'igice. Mugire ibihe byiza.